Matayo ikigabane cy'icumi n'umunani. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati,
umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde?
Ahamagara akana agahagarika hagati yabo arababwira ati,
ndababwira ukuri, ntimutirimbura ngo mucike nk'abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzokwicisha bugufi nk'aka kana niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru, kandi uzokwakira kana kamwe nk'aka mu izina ryanjye azoba nyakiriye. Ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe nuko bo mubohera urusyo ruremereye ku izosi akadobezwa mu kuzimu mu kiyaga. Isi izobona ibara kubw'ibitsitaza, kuko ibyo bitsitaza bitazobura kuza, ariko uwo muntu azana igitsitaza azobona ibara. Ukuboko kwawe canke ikirenge cawe nihagira ikigutsitaza muri byo, ugice ugitekure, byo kubera byiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge hakuteregwa mu muriro utazima ufise amaboko yompi n'ibirenge byombi. Kandi ijisho ryawe niryagutsitaza, urinogore uritekure, byo kubera byiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho hakuteregwa muri Gehinomu y'umuriro ufise amaso yombi. Mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato, ndababwira yuko mu ijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha Data wo mu ijuru. Kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icari cazimiye. Muvyiyumvira gute? Umuntu afise intama ijana, imwe yozimira, ntiyosiga zimwe mirongo icenda n'icenda, akagenda mu misozi kurondera iyazimiye? Kandi yayibonye, ndababwira ukuri yuko ayinezeregwa kuyirutisha zimwe mirongo icenda n'icenda zitazimiye. Niko bidakundwa mu maso ya So wo mu ijuru ko umwe muri abo batapfa rubi. Mugenzawe niyakugirira nabi, ugende umuhishuke mwiherereye, niyakumvira, uzoba wigaruriye mugenzawe. Ariko natakumvira, ujane umwe canke babiri, kugira ngo ijambo ryose rizoringanizwe bivuye mu kanwa k'ibyabo na bibiri canke bitatu. Niyatabumvira ubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero naryo, kuri we wazoba nk'umupagani n'umunyabyaha. Ndababwira ukuri, ibyo muzoboha mu isi byose bizoba biboshwe mu ijuru, kandi ibyo muzobohora mu isi byose bizoba bibohowe mu ijuru. Kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cose, Data wo mu ijuru azokibakorera. Kuko aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje, nanje nzoba ndi hagati muri bo.
Maze Petero aza kuri we aramubwira ati,
mushinga ntahe, incuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze indwi?
Yesu aramubwira ati,
jeho sindakubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeze indwi indwi gushitse inshuro mirongo irindwi. Nico gituma ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura, bamuzanira uwamuririye umwenda w'italanto ibihumbi icumi, ariko kuko atari afise icyo yishura, shebuja agera ko bamugura hamwe n'umugore, abana n'ibyo afise byose ngo umwenda wishurwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati, mwami nyihanganira, nzokwishura byose. Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona uwo bakorana yamuririye umwenda w'idenari y'ijana, aramufata amugwa mu gaho gati, nyishura ibyumperaniye. Uwo bakorana yikubita hasi aramutakambira ati, nyihanganira, nzokwishura byose. Wa wundi aranka, aragenda amushirisha mu ibohero gushitsa hazomwishurira ibyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Uno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati, wa muntu mubiwe, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira, none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanjye nazikugiriye? Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa hazokwishurira ibyo amufitiye byose. na data wo mwijuru nikazobagirira nimutaharirana umuntu wese ngaharira umuvukanyi wiwe bipfuye mu mutima.